Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza banywanye, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahe ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi. Kuri uyu wa gatanu ni umunsi w'umuganura mu Rwanda.
Ngo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona, nari mfite ikibazo cy'ubukene, ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo, ubwo nta bwoba.
Uyu ni umuturage wo mu karere ka Rutsiro washumbushijwe inka mu muhango w'umuganura. Uburundi burategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha. Uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'Abongereza mu gihe cya gikoloni. Naho mu Burusiya, urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 19 umunyapolitiki Alexei Navalny utavuga rumwe na President Vladimir Putin. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Mali. Abasirikare ba leta ejo baguye mu gico cy'abajihadiste mu ntara yitwa Menaka, ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru hafi y'umupaka wa Niger. Leta ntiyatangaje umubare w'abapfuye. Fidele Niyonga baraduhaye inkuru.
Uyo mutegetsi w'umusirikare yatangaje ko amatohoza ya mbere yerekana ko batakaje abantu batandatu. Yavuze ko ariko bararondera irengero ry'abandi bantu bataratorwa gushika ubu. Yavuze ko abo yise abakora iterabwoba batakaje abagwanyi batari munsi ya 15. Kamara umwe mu bategetsi b'abasivile bahabereye icyo gitero yavuze ko bafatiye hamwe abasirikare bapfuye bakomeretse n'abirengero ryabo ritazwi, bashobora kuvuga ko ari 200. Abo bategetsi bombi ribashatse ko amazina yabo amenyekana kubera abategetsi ba leta ya Mali batari yemeza amakuru yerekeye abo bapfuye cyangwa bakomeretse. Umutegetsi w'umusivile yavuze ko igisirikare cya Mali n'abagwanyi b'umugwi w'abacangiro b'Abarusiya Wagner banungitswe aho icyo gitero cyabereye. Hisunzwe amakuru atangazwa n'igisirikare n'igipolisi, abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu bakoze igitero ku modoka z'igisirikare zari ziherekeje amakamyo yaragiye muri Niger, igihugu kibanyi cyageramiwe n'ikwiragira ry'ibitero by'abagwanyi b'Abayisilamu hamwe n'ibibazo byatewe na kudeta y'igisirikare iherutse kubera muri icyo gihugu.
None tujye muri Uganda. Uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'Abongereza mu gihe cya gikoloni. Ushobora kugabanya ibiciro byo gutwara ibintu bijya mu bice by'amajyaruguru y'igihugu, muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi.
Hashize imyaka ibarirwa muri 40 uwo muhanda udakoreshwa. Ni umwe mu mihanda ya gari ya moshi yakoreshwaga mu bihugu bigize uburasirazuba bw'Afurika, uhuza ibyo bihugu n'icyambu cya Mombasa ku nyanja y'Ubuhinde muri Kenya. Wari warubatswe hafi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu gihe cy'ubukoloni bw'Ingereza. Iki gihugu cyakoronije Kenya na Uganda. Uganda yafashe icyemezo cyo kuvugurura uwo muhanda washaje nyuma y'imigambi yo kubaka imihanda ya gari ya moshi ijyanye n'ibihe, ariko ntibashe kubona amafaranga yagombaga kuva mu Bushinwa. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Uganda yahagaritse kontaro yari yaragiranye na sosiyete China Harbor and Engineering yagombaga kuba ku muhanda ugezweho wa gari ya moshi. Uyu muhanda wari buzatware miliyari 2,200,000 z'amadolari. Ubu Uganda irashaka isosiyete nshya yasinyana nayo kontaro. Hagati aho, John Linon Sengendo, umuvugizi w'urwego rwa Uganda rushinzwe ibirebana na gari ya moshi, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ku isosiyete CRBC, China Road and Bridge Corporation, ishobora gusana uwo muhanda ushaje ku gihe cy'imyaka 2 kuri 55,480,000 by'amadolari yatangwa na guverinoma ya Uganda. Ni ukuvuga 200,000,000 z'amashiringi ya Uganda. Igice kingana na kilometero 382 kizasanwa gihuza umujyi wa Tororo mu burasirazuba bwa Uganda hafi y'umupaka na Kenya, na Guru mu majyaruguru ya Uganda hafi y'umupaka wayo na Sudani y'Epfo.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burusiya. Urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 19 umunyapolitiki Alexei Navalny utavuga rumwe na Perezida Vladimir Putin. Ni inkuru ya Diane Ninazwe.
Umunyororo w'imyaka 19 Alexen Nalvani yaciriwe uje wiyongera ku indi myaka 9 yari yaraciriwe. Ibyaha bishasho mu politiki ari mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Urusiya yagirijwe bimwe ivyumviro vy'intagondwa. Urubanza rwa Nalvani w'imyaka 47 rwabereye mu mwiherero. Akimara gusomerwa urubanza yaciriwe yabonetse amwenyura kandi atekanye. Nalvani hazofungirwa mu ibohero rirungikwamwo abagirizwa ivyaha bikomeye birimwo ubugizi bwa nabi burengeje urugero abaciriwe umunyororo wo guherayo n'abashobora kubangamira ikibano. Ishami mpuzamakungu ONU ryaciye risaba Uburusiya kurekura vyihuse Nalvani. Umwe bwa Buraya nabwo buvuga ko urubanza rwaciriwe Nalvani atari ubwo kwihanganira impande zitandukanye sirimwo Ubudagi, Ufaransa n'amashami mpuzamakungu arimwo aharanira gateka kazi na muntu nazo zivumera zivuga ko urubanza rwaciwe ari urwango ndagonde. Ejo kwa kane Nalvani yari yavuze ko yiteze gucibwa umunyororo w'imyaka myinshi. Nalvani yatawe muri yompi muravyibuka mu 2021 inyuma yo gutahuka avuye mu Budagi aho yari yagiye kwivuriza ishano rikaze abatari bake bemeza ko yari yahawe n'ubutegetsi bw'Urusiya. Yamenyekanye cyane mu matohoza n'urugamba rwo kugwanya ibiturire mu Burusiya no gutunganya imyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Guverinoma y'Ubuhinde, guverinoma y'Ubuhorandi, mumbabarire, ni y'Ubuhorandi yahagaritse by'agateganyo ubutwererane bwayo na Nigeria kubera kudeta yo ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa 7. Eugenie Mukankusi aragarutse.
Byavuzwe mu itangazo ryashyizwe hagaragara uyu munsi kwa 5. Ubuhorandi busanzwe bushyigikira porogaramu zitandukanye mu gihugu cya Nigeria n'ubufatanye mu iterambere no mu bijyanye n'umutekano binyuze muri guverinoma. Cyakora bwavuze ko budashaka gushyigikira abakozi kudeta. Muri iryo tangazo, guverinoma y'Ubuhorande yongeyeho ko irimo kureba uko yafasha mu zindi gahunda z'ubutabazi muri Nigeria biciye muri ONU no mu yindi miryango mpuzamahanga cyangwa ku bafatanyabikorwa imbere mu gihugu. Kuva habaye kudeta, ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byahagaritse imfashanyo yabyo, nubwo Nigeria ari kimwe mu bihugu bitemye ku isi kandi kikaba ahanini kibeshejweho n'inkunga ituruka hanze. Hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka iva hanze. Bitewe n'uko ikize kurira n'uyu muntu kuri peteroli kandi ikaba igira uruhare rukomeye mu rugamba ku barwanyi ba kisilamu mu karere ka Sahel, Nigeri ifite ikivuze gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburayi n'Uburusiya.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, dushimire bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kuyasanga kandi no kuri internet @ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari ni mu Burundi. Leta irimo irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha w'2024. Ni inkuru Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turayigezweho na Thierry Vendayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizeho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igitu maharatunganijwe iryo hugurwa ku bamenyesha makuru.
Iri rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi Leta y'Uburundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyeshamakuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo baze barahimiriza abantu babo ati yamara kwitabire rusansuma.
Abamenyeshamakuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko Leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyeshamakuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihere ko je ubwanje naratahuye iki gikogwa n'uburemere gifise kandi naratahuye byinshi ntari sanzwe nzi kubijyanye ni inshuro rusasuma zimaze gukogwa mu gihugu n'ibyo twiteze kuri rusasuma urugiye gukogwa kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima z'igihugu burinye n'ubworozi dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu
abo bamenyesha makuru baribukijwe muri urwo ruganda hamate Amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi Mukeshimana Jane akorera radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru
baratwibukije amategeko y'umwuga mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba bo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose cyanke uko tubibonye kose hanyuma baratwigishije amajambo amakuru makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi
Urwego sense rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyesha makuru mu gihe cya rusasuma Hosiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa agibutse abamenyesha makuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora
Si bishasha bice bari bamaze no kuza baramenyesha makuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu rero muri uyu mugambi basabwa kubyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza makuru yohoye neza amakuru atohojuneza maze bakabwira abarundi eka n'amakungu ingene uyo mugambi uzo rusansuma ruzobari kuragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu Burundi
imiliyaridi 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma n'izina rwimirije mu Burundi umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka Nicolas Ndayishimiye agasaba abakunzi b'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza
uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma miliyaridi 45 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa bya rusansuma bishobore kugenda neza numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice cy'amahera akenewe no kuvuga hafi bitigira 51% kw'ijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byogumuka nosaba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke babo bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza
ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi uburaro uburimyi n'ubworozi kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'umunani umwaka uza w'2024 atagihindutse
Radio y'Ijwi ry'Amerika Umuryango w'Abibumbye Loni wafunze ibiro byawo by'uburenganzira bwa muntu by'Ikampala guverinoma ya Uganda yanze kongera igihe cy'amasezerano bari bafitanye yarangiye rero ibindi kuri iyi nkuru Diane Nini nahazwe
Igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu kizokugara Burundi ibiro vyacu bikuru biri Kampala ku murwa mukuru wa Uganda kwa gatandatu w'inondwi amashami y'ico gisata ari mu gisagara ca Guru kizuga kabiri mu bunini muri Uganda hamwe no mu gisagara ca Moroto yo yugaye mu misi heze igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu cari kimaze imyaka 18 gikorera muri Uganda komisere mukuru w'ico gisata Volker Turk yatangaje ano makuru agi ati birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu abanyagihugu bava mu mice itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda ibiro bikuru vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu vyo bivuga ko vyashoboye kurangura myaka 18 kandi vyishimiye mu gihe vyari ku butaka bwa Uganda harimo gufasha ico gihugu guteza imbere amategeko atandukanye akaja ku murongo w'amategeko muza makungu aha ariko Volk Turker atwara ishami rya Univision agateka kazi na muntu kwisi aragwa akagaruka agira ati naho hari intambwe Uganda yateye impinga iracari ndende mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu mu burorero ONU itanga mu bisata bikiyaje ishinga harimo icuka kibi abaharanira agateka kazi na muntu n'amenyesha makuru bari kubakoreramwo mu gihe Uganda yiteguriye amatora rusangi yo mu 2026 mu itangazo ONU yasohoye uno munsi yagarutse kandi no kwitegeko rishasha rihasha abakundana bahuje ibitsina iryo shyirahamwe rivuga ko rije ryatanguye kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo muri Uganda
Radio Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda kuri uyu wa gatanu rwijihije umunsi ngaruka mwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro hamwe n'abakozweho n'ibiza ni inkuru ya Gloria Tuyishime
Ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe byakozwe abagize icyo beza ba ku myaka abatakarije ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu ubw'imvura nyinshi yibasira uturere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo n'aka Karutsiro Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta kugeza mu Rwanda igwingira riri kugipimo cya 33% ibirori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurika bikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi harimo ikinyobwa cya kawa abahinzi b'imyaka itandukanye abakora ubukorikori imyenda n'inkweto n'ibindi bamwe mu baturage baganiye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo bibutsa
ganura ukibutsa bya kera tukaba tuzi nkatwe batoya tukabimenya natwe abo tuzabyasoya tubabwira
bakwambiye bashuko nibagira umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe batumiza umuganura
nubwo abaturage bemeza ko bawivije uyu munsi bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana
ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagasangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina ubu rero ntabikiba
nkuko byatangajwe na minisitiri w'ubuhinzi hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa Ndebende Emmanuel ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu
kuko hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajyaga amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi yahanamye hari nk'ubwatsi bwa bugiye watera inkangu yazi ikabutwara ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwishi hacikamo n'inkangu nini
ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe biza bitongeye kubasiga iheruheru
iki gihembe nikigira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhite dutera noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda kurenga twejeje Ambe kino gihembe twizeye ko tuzagira umusaruro
guverineri w'intara y'iburengerazuba Itegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza
umuganura ufite akamaro atwibutsa ko tugomba gukunda umurimo uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi
mu birori byo muri Rutsiro ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora nta wumenya iminsi azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza
twabuze inka bitewe n'ibiza nabuze inka ebyiri noneho undi yaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha mwihangane none uno munsi ndabona inka nyibonye uwo mubyeyi arakoze arakabaho ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona nari mfite ikibazo cy'ubukene ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo
ku ikubitiro Bwana Musafiri Defense Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa yasoje asaba abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura
Leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro kunga ubumwe gukunda igihugu gukunda umurimo ubupfura ndetse n'izindi ibyo byose tubisanga mu muhango w'umuganura reka rero dushyikire indangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'imwe mu nkingi y'u Rwanda yacu yubakiyeho muri iminsi hari batangiye kwibagirwa.
Cyakora abaturage bo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura. Ese ni ukubera iki? Uko amateka y'u Rwanda bivuga, umunsi w'umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihanga Ngoma Ijana. Wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Igitaramo cyo kwizihiza uyu munsi giteganyijwe kubera i Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti: isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Akarere ka Rutsiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Siporo n'imikino. Amakipe azakina kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore muri Australia na Nouvelle-Zélande yose yaraye amenyekanye. Arimo atatu y'Afurika: Maroc, Nigeria na Afurika y'Epfo. Zambia yo yasezerewe itsinzwe imikino 2-3. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye ukurikirana iyi mikino, ari mu mujyi wa Brisbane muri Australia, aho Nigeria izahura n'Ubwongereza ku wa mbere muri kimwe cy'umunani. Ndizeye aratubwira uko imikino izakurikirana.
Ihugu 16 kuri 32 byari byatanguye rino higanwa nivyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice cy'umunani igishira icyanyuma. Ni ibihugu 16 ariko rero n'igishimishije nko ku mugabane wa Afrika. Muri ibyo 16, bitatu biva ku mugabane wa Afrika. Ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda, nuko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu, aho umugwi serukira gihugu w'Ubusise uzotara mwitwe na Espanya mu gisagara cha Auckland muri Nouvelle-Zélande. Inyuma y'ugo rukino hazoca urukino ruzoca ruhuza umugiseruke y'igihugu w'Uyapani n'umugiseruke y'igihugu wa Norvege mu gihugu cha Nouvelle-Zélande na conyene. Izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana, ahategekanijwe izindi nkino zibiri, aho umugiseruke y'igihugu w'Ubuholandi canke wa Pays-Bas uzoshutara mu mitwe n'umugiseruke y'igihugu wa Afrika y'Epfo bita Banyana-Banyana. Hanyuma inyuma y'ugo rukino hakazoca kurikira urukino ruzohuza umugiseruke y'igihugu wa Suède n'umugiseruke y'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa mbere hazoca izindi nkino zibiri, umugiseruke y'igihugu w'Ubwongereza uzocitara mu mitwe n'umugiseruke y'igihugu wa Nigeria. Hanyuma igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro masaha yo ngaha muri Australia, nuko umugiseruke y'igihugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark. Inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri, aho umugiseruke y'igihugu wa Jamaica uzocitara mu mitwe na Colombia. Hanyuma umugiseruke y'igihugu w'Ufaransa ugaca ukina n'igihugu cya Maroc.
Afrika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza. Niki cyatangaje?
Nimboneka rimwe nibyo ni higanwa rya mbere ryitabwe n'ibihugu byinshi, ariko rero ibihugu byaserukira Afrika byahora ari nka bine nyene. Ariko rero igitangaje nuko ari byo bya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bihugu biserukira Afrika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya inyuma y'inkino zo mu migwi.
Muri iyo migwi naye amahirwe uyiha muri cyo kimwe cy'umunani ko ishobora no gushika imbere
ku bihugu byo muri Afrika. Nibaza yuko ibitangaza barabikoze, nta wuzi yuko muri kino gice cy'umunani gishira icyanyuma hashobora kuboneka ibindi bitangaza, hakaboneka umugwi ushobora kubandanya mu gice cya kane gishira icyanyuma. Ariko rero ku bino bihugu 16 na byonyine bigiye gukina zino nkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma, biraboneka yuko gushika kuri uno mwanya bigoye kubona igihugu kifite amahirwe cyangwa ibihugu bizo bifite amahirwe menshi gusumba ibindi kuzotwara kino gikombe, kuko hari nkuru kino rudasanzwe ruzohuza mu guseruka igihugu wa Suède no mu guseruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero tugaca tubamenyesha uko ibyo bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya mbere ku isi, mu gihe Suède iza mu kibano cya gatatu ku isi. Hari n'undi mugwi uri kuratangaza abatari bake atari uwo guta mu ndasa nko mu guseruka igihugu wa Japani. Ni igihugu kiboneka yuko gihagaze neza mu nyene n'umupira w'amaguru nyiru aho dotara mu mitwe na Norvege.
Mukurangiza naho kuvyerekeye ico gikombe kuvyerekeye ko categuwa barorerezi kuvyerekeye ico no kwitambiance ubona byifashe gute gushikubu.
Gushikubu igishimishije cyane muri zino nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakenyezi kiri ko kibera muri bino bihugu bibiri bya Novelzelanda na Australia. Twamenyesha yuko ari higanwa iboneka yuko yitabwa n'abarorerezi benshi, ariko kandi twamenyesha yuko kuri uyu wa gatanu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ku mugaragaro yuko amatike angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu ariyo amaze kugugwa. Aho rero bakaba bamenyesheje yuko inyuma y'iminsi cumi n'itanu gusa iheze kino gikombe cy'isi yose gitanguye gukinirwa muri bino bihugu, imbuga rero zicako izo nkino zirakurikiranwa cyane gusumba uko byagenze mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu ihiganwa nk'iri ryari ryabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyo rero akaba ari ibintu biboneka yuko zino higanwa naho ririko ribera mu bihugu bigoye yuko inkino zikurikiranwa ibikiririraho ku bihugu byo muri Afrika n'ibyo ku mugabane wa Aziya na Buraya, biraboneka yuko ibitigiri by'abakurikirana zino nkino bishimishije cyane.
Murakoze
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika Sport n'imikino ni no mu Rwanda irushanwa rya 2026 rya Afro Basketball ibihumbi 2023 rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizasoza ejo kuwa gatandatu i Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda ararikurikirana nyine nawe ari i Kigali mu Rwanda.
Mu mukino wino cya basketball ejo kuwa gatandatu hazarara hamenyekanye ikipe izegukana igikombe cya 2026 cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore mu irushanwa rimaze icyumweru ribera mu nzu y'imikino ya Beka Arena i Remera. Umukino wa nyuma muri Afrobasket y'abagore uzahuza ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Senegal guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Uyu mukino wa finali uzabanzirizwa n'umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Mali. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza yabaye ejo kuwa kane. Nigeria yasezereye u Rwanda irutsinze amanota 79 kuri 48, hanyuma Senegal ikuramo Mali iyitsinze amanota 75 kuri 65. Tunyarukiye umupira w'amaguru, ikipe ya Lyon Sport yateguye umunsi mukuru wo kugaragaza abakinnyi bayo muri uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Ibyo birori byiswe Lyon Sport Day cyangwa umunsi w'igikundiro bizabera kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo ejo kuwa gatandatu. Kuri uwo munsi hateganyijwe umukino mpuzamahanga wa gicuti uzahuza Lyon Sport n'ikipe ya Police yo muri Kenya ukazatangira saa 12 z'umugoroba. Ikipe ya Lyon Sport niyo kwa igikombe cy'amahoro ikazahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusoreze amakuru yacu muri Zimbabwe, aho Nelson Chamisa, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya mbere, arega Perezida Mnangagwa kwica amategeko. Ni inkuru twateguriwe na Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, Nelson Chamisa yagabishije kandi ko ingingo izo arizo zose zo kwivanga mu matora zoba muri uku kwezi zizofatwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa Perezida Mnangagwa zishobora kujana igihugu mu kaga. Chamisa azohiganwa mu matora azaba ku itariki 23 y'uku kwezi k'umunani na Perezida Mnangagwa hamwe n'umugambwe wiwe ZANU-PF umaze imyaka 43 ku butegetsi. Yatangaje ko leta iri kiryo umutima abanywanyi b'umugambwe wiwe imbere y'amatora. Chamisa yatangaje ko Mnangagwa yakoresheje inzego z'igipolisi n'amasentare mu ntumbero yo gukandamiza abatavuga rumwe na leta, kubuza amakoraniro no kwangira abanyepolitike guhiganwa mu matora. Nelson Chamisa yarerekanye impungenge zitari nke zigaragaza ko igihugu cya Zimbabwe cyaranzwe na kahise k'ubwicanyi uruhagarara hamwe n'amatora yabaye mu amahinyu kishobora kandi kuba kiriko gitera kija muri iyo nzira. Chamisa ayoboye umugambo utavuga rumwe na leta Citizens Coalition for Change yavuze ko Perezida Mnangagwa ariko akora n'impaka ibintu bishobora gutuma hari ibibazo bikomeye mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Babanye inshuti zacu, naha rero amakuru ahumurije. Mbibutse gusa ko u Rwanda rwijihije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba hamwe n'abakozweho n'ibiza. Maze rero weekend nziza, murakarama.